Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwese abo tuzindukanye mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa gatanu, itariki ya 7 ukwezi kwa 11 umwaka w'2014, bibaye saa 11:30 i Bujumbura n'i Kigali.
Nabonye hano ari urwego rwa Presidence, kavuga ko ari executive, n'urwego rw'Inteko Ishinga Amategeko ndetse n'ubucamanza, bitandukanye, buri kimwe kifite uburenganzira bwo gukora akazi kacyo kitavangira urundi rwego.
Uyu ni Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije mu Rwanda. Amaze iminsi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ndorerezi z'amatora y'Inteko Ishinga Amategeko. Ni mu kanya mu makuru. Tubahaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Amakuru rero duhere hirya no hino, mwayateguriye kandi muragezwaho na Oriane Itangishaka.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, ndabaramukije namwe mwese turamukanye muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Burkina Faso, igisirikare cya Burkina Faso cyaraye gitangaje ko kitazokubahiriza ibyasabwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika nyuma yaho basabwe gusubiza ubutegetsi abasivile mu kiringo cy'indwi zibiri canke bahabwa ibihano. Lieutenant Colonel Isaac Zida yavuze ko akanama k'abashingantahe ariko kazotora umuntu babona yuko ari umusivile yubashwe cyane azoyobora leta mfata kibanza mbere yuko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 mu mwaka uza. Yamara yarongeye avuga ko iyo ngingo itazokwihutishwa n'amakungu cyangwa uruhagarara ruri mu gihugu kuva igisirikare gifasha ubutegetsi. Mu majambo yiwe yavuze ati, ntidutinya ibihano, ikituraje ishinga n'amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ba Burkina Faso. Ati rero ibihano ntibituraje ishinga. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika hari Burkina Faso amenyesha ko abakuru b'ibihugu basaba abayobozi b'amadini n'imigwi ya societe civile muri ico gihugu kuba ari bo batanga amazina y'abakandida batatu bashobora kuyobora leta mfata kibanza. Perezida Blaise Compaoré aherutse gukurwa ku butegetsi, yaratwaye Burkina Faso imyaka 27, akaba yatanze imihoho ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, aca ahungira muri Côte d'Ivoire. Ku munsi wa kabiri, perezida wa Côte d'Ivoire Alassane Ouattara yavuze ko mugenzi we ameze neza kandi bamwakiriye ikiringo icyo ari cyo cyose yipfuza kuguma muri icyo gihugu. Muri Syria naho Pentagon, ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iperereza, bitangaza ko vyagize ibitero vyo mu kirere ku migwi ya Islamic State yari yateguye kugira ibitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke Iburaya. Ibiro bijejwe gutegura ibikorwa vya gisirikare vyo kugwanya Islamic State bivuga ko mwijoro ry'umunsi wa gatatu bagize ibitero mu turere dutanu dutandukanye twarimwe bagwanyi b'abakorasan hafi y'intara ya Sarmada muri Siriya iri hafi y'umupaka wa Turkiya. Indege zabo zateye iyo migwi y'iterabwoba, bongera basambura imiduga, inyubakwa zitandukanye kumwe n'amazu akoregwamo amabombe. Umutegetsi muri Pentagon atashatse kwivuga amazina, avuga ko umwe mu barondegwa yari David Dogeon, umufaransa yinjiye mu idini rya Islam agakekwa kuba hari wakorera amabombe umugwi wa Al-Qaeda. Nta washoboye kwemeza neza niba Drujon canke abandi bagwanyi barondegwa bishwe muri ico gitero. Pentagon ivuga ko yafashe ingingo yo kugira ivyo bitero mu nzira yo gukingira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongera ihagarika imigambi abo bagwanyi b'iterabwoba bari bafise. Abagwanyi baba Karasan bagizwe n'abagwanyi bo mu mugwi wa Nusra Front hamwe n'intagondwa za Al-Qaeda. Pentagon ivuga ko basigaye bikika mu kiza cy'uruhagarara rwo muri Siriya kugira bategure ibitero ku bihugu byo mu burengero bw'isi. Tugarutse kuri muri Afrika, ishyirahamwe ryitaho ibidukikuje ritangaza ko mu mwaka uheze nyuma y'urugendo rwarimwo abakozi ba Leta y'Ubushinwa bari baherekeje umukuru w'igihugu muri Tanzania, bavuga ko indege yabo yatashe ipakiyemwo amenyo y'inzovu atemewe n'amategeko. mucegeranyo casohowe ejo ku munsi wa kane ishirahamwe Environmental Investigation Agency EIA mu mfunyapfunyo y'icyongereza ritangaza ko hakagwi kabari baherekeje umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Jin Jinping muri Tanzania mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2013 kaguze amenyo y'imvuzovu afise agaciro kagera ku madolari amajana 7 ku kilo ku masoko atemewe n'amategeko. Muri ico cegeranyo ca EIA bavuga ko abadandaji bamenyo y'inzovu bo muri Tanzania bababwiye iko iryo shirahamwe ko iyo mizigo y'amenyo y'inzovu yapakiye mu ndege y'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa itwagwa muri ico gihugu. Ishirahamwe EIA ryasohoye amasanamu ya video yerekana umwe mu bavuga ko ari abadandaji bamenyo y'inzovu ariko yiganira umwe mu bajejwe iperereza atabizi amubwira uko iryo soko ry'abashinwa ryagenze. Ishirahamwe EIA ritangaza ko igihugu cya Tanzania arico ca mbere kimaze gufatirwamwo igitigiri kinini camenyo y'inzovu atemewe n'amategeko agurishwa ku isi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ayandi makuru yacu mushobora kuyaronka kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com canke kuri Facebook naho nyene murashobora kuturonka kuri Radio yacu VOA canke mukatwandikira kuri email yacu gmail ni radioyacu@gmail.com. Murakoze cyane, mugire weekend nziza. Murakoze.
Oriane, urakoze kuri ayo makuru. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwatwumvira no ku rubuga rwa internet radioyacu.voa.com. Noneho inkuru nyamukuru. Mu Rwanda urubaza rw'umuhanzi Kizito Mihigo rwaraye rutangiye mu mizi yarwo mu rukiko rukuru I Kigali. Yemera ibyo aregwa ariko abamwunganira bo bavuga ko atari ibyaha. Iyi nkuru twayiteguriye kandi turayigezweho na Sumuta Kaboyi.
Ubwo urubanza rwatangiraga mu mizi, abunganizi ba Kizito bateye utwatsi ibyo bunganira aregwa byose, bavuga ko ibyo aregwa bidahagije ngo byitwe icyaha. Ibi binyuranye n'ibyo uwo bunganira Kizito Mihigo avuga, kuko avuga ko ibyo aregwa byose abyemera ndetse akabisabira imbabazi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ibyaha bya Kizito Mihigo akurikiranyweho, busobanura imikorere y'icyaha, icyaha cyo gufasha umutwe w'abagizi ba nabi. Ubushinjacyaha buvuga ko Kizito yemeye gufasha umutwe wa RNC na FDLR ngo bari gukora ibikorwa bibi bifashishije urubyiruko rwitwa Abatangana rwari gushyirwaho uwo mutwe w'urubyiruko rwari gushyirirwaho muri Tanzania. Kizito ngo yari kujya muri FDLR akifotoranya n'umwana wa FDLR ngo bigaragaza ko nk'umuntu warokotse Jenoside yababariye Abahutu. Kizito yabwira urukiko ko yumvaga guterura umwana wa FDLR nta kibazo kirimo ngo kuko uwo mwana ari umuziranenge. Ubushinjacyaha buvuga ko Kizito yari mu mugambi w'abashakaga kuzana intambara mu gihugu, bigasobanurwa n'ibyo yandikiranaga n'uwitwa Sankara wa RNC, aho Kizito ngo yaba yarabwiye Sankara ko yifuzaga ko mu Rwanda haba impinduka ariko hatabaye intambara. Kizito akavuga ko yagerageje kubwira Sankara ko byose binaniranye hakwicwa perezida wa Repubulika Paul Kagame aho kwica abaturage benshi mu gihe habayeho intambara. Kizito yabwira urukiko ko ibyo yakoze atafashe umwanya wo kubitekereza, ngo yafashe umwanya wo gusaba imbabazi perezida wa Repubulika kuko nta burenganzira bwo kumutangaho igitambo ngo yicwe yari afite, ko byose abisabira imbabazi Abanyarwanda, kandi na nyuma y'uru rubanza ngo azakomeza abisabira imbabazi. Mu gihe Kizito yemera ibyo aregwa byose, abamwunganira bo bavuga ko ibyo Kizito akurikiranyweho bitagize icyaha. abamwunganira bakavuga ko Kizito yemera ibyaha nk'umuntu utazi amategeko kandi ugendera ku mahame y'idini. Abunganizi ba Kizito bakavuga ko Kizito atabasha kurema umutwe w'abagizi ba nabi ngo kuko atigeze agira uruhare mu gushinga FDLR cyangwa RNC. Abunganizi ba Kizito bakavuga ko icyo Kizito yakoze ari ukuvuga nabo ubutegetsi ngo yaba yararezwe iki cyaha byari kumvikana. Abunganizi ba Kizito bavuga ko habayeho ibiganiro ariko bitigeze bigira icyo bigeraho. Kukutumvikana kw'abunganizi n'uwunganirwa biba bivuze iki se ku rwego rw'amategeko? Negere Maitre Beatrice Mukawera abitangaho ibisobanuro.
Ubundi ntabwo icyaha kigirwa icyaha n'uko umuntu yakemeye. Icyaha kigirwa icyaha n'uko ibikorwa bihujwe n'amategeko. Ntabwo rero kuba yakwemera abunganizi bahakana ntabwo bivuga yuko aho ngaho twahita tuvuga ko kuba yakemeye ari byo biri butume icyaha cyitwa icyaha. Nayo mpamvu abanyamategeko babaho kugira ngo umuntu yunganirwe ni ukugira ngo niba wa wundi utazi amategeko wunganira ibyavuga nawe ubihuze n'amategeko umufashe imbere y'urukiko. Ubusenje nka gusitara aho nabishaka ushobora kumbwira ngo ni icyaha nge nkacyemera kuko ntazi amategeko, ariko umunyamategeko yageze imbere y'urukiko yakubwire yuko atari icyaha. Ku itegeko ntiribiteganya nk'icyaha. Amategeko ubundi kugira ngo icyaha cyitwe icyaha hari ibintu bitatu bigomba guhura. Hari itegeko rigomba kuba riteganya icyo cyaha, hari n'ibikorwa, hakabaho n'ubushake bwo gukora icyaha. Ibyo byose bitatu rero iyo babihuje nibyo byitwa icyaha. Hari uko iyo orientation yo kwemera kuvuga ibyo ngibyo, ariko ibikorwa byabayeho habaho kwibaza si ibingibi koko bigize icyo cyaha kivugwa. Nicyo umuntu yakwibaza wenda ukavuga ati si wenda ese kuba wenda yaraganiriye nuri ya Sankara bigize icyaha? Icyo ngicyo nicyo umuntu yakwibaza.
Ku munsi wa mbere w'urubanza rwa Kizito n'abagenzi be uregwa n'abunganizi be bisobanuye ku byaha bibiri gusa Kizito akurikiranyweho: icyaha cyo gufasha no kureba umutwe w'iterabwoba n'icyaha cy'ubugambanyi. Ibi byaha byombi Kizito arabyemera, abunganizi be bakavuga ko iby'ubushinjacyaha buvuga bitagize icyaha. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomeza amakuru. Amatora y'Inteko Ishinga Amategeko yabaye ejo bundi kuwa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yatumiwemo abanyapolitiki b'indorerezi b'imihanda yose barimo na Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije mu Rwanda. Ejo yasuye Ijwi rya Amerika aganira na mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Iki nabonye hano kwiyamamaza hano abantu bakoresha amafaranga menshi cyane nk'ahantu tuheruse aho twavuye tuza hano tukaruka hano Washington, aho bita North Carolina, twari turi aho bita Larry. Aho hantu twabonye umusenateri yakoresheje miliyoni 60 z'amadolari, undi nawe bahangananga nawe akoresha miliyoni 40 z'amadolari. Ariko ikindi nacyo twabonye ni uko bafite uburyo biyamamazamo, bagira begera abaturage, buri umwe agaragaza icyazamarira abaturage, icyazamarira na Leta ku rwego rwose. Tuvuge ari nk'abademokrati bagaragaza n'ukuntu bazafashanya n'ababyeyi bijyanye n'amashuri, ukabona nyine atanga politike ifitiye akamaro abaturage ariko no ku rwego rw'igihugu byose akabigaragaza, ku buryo noneho n'undi barimo bahanganye nawe yafitaga ukundi ku nawe abisobanura. Marerezuma nuko bahanganye yatsinze ariko ukore byose kubera ko ari demokarasi urabyemera uko byagiye. Icyo nacyo ni ikindi kintu nabonye, niyo umuntu yatsinzwe ntabwo urabyemera. Nacyo nicyo twabonye kuri Perezida Obama, ko nubwo abarepublikani bamutsinze batsinze babaye benshi, urabona ko yabyakiriye icyo kintu cyo kwakira ko watsinzwe n'uwatsinzwe n'abakakira ko yatsinzwe. Mwese mukaba mushobora kuba muvuga mwakorana
yumvikanisha amahame remezo ya demokarasi ubwayo, kumva ko niba utsinzwe ubu ubutaha amatora azongera akaba ukaba wakongera kwiyamamaza ukaba watsinda, kandi niko akenshi bigenda. None se Bwana Habineza, wabonye demokarasi nk'amatora nk'aya bayitabira bate? Wabonaga bagenda bisanzuye?
Ikintu twabonye ahantu twagiye henshi cyane, twabonye abantu bafite ubwisanzure, nta muntu utinya kujya gutora. Gusa ikintu kindi nabonye nuko abantu benshi batagiye gutora muri aya matora. Abenshi basigaye mu rugo babonaga yuko ntacyo ngira ngo bimaze cyane, kuko babonaga ukuntu Inteko Ishinga Amategeko yari ihanganye na Perezida Obama. Abantu benshi ngira ngo bari baratitse intege, babona nta mikoranire ihari, badashobora kugira ikintu bageraho. Ariko abashoboye kuyitabira twabonye bafite ubwisanzure, nta kintu bikanga.
None ubu urugendo wajemo rugiye kurangira, urasubira mu Rwanda, isomo rikomeye wumva uvanye hano muri Amerika niki watubwira uzageza ku banyarwanda
ikintu cy'isomo rikomeye cyane nashoboye gusobanukirwa muri uko twabonanye n'abayobozi benshi cyane batandukanye ari abayobozi ba leta ari abayobozi batowe ari n'abaturage basanzwe ikintu nashoboye gusobanukira cyane n'ukuntu uko dutandukanya inzego ziyobora igihugu inzego za guverinoma ikintu bita mu cyongereza separation of powers nuvuga ngo nabonye hano ari urwego rwa presidence twavuga ko ari executive n'urwego rw'inteko ishinga amategeko ndetse n'ubucyamanza bitandukanye buri kimwe kifite uburenganzira bwo gukora akazi kacyo kitavangira urundi rwego icyo kintu ni ikintu nzashishikariza leta yacu y'u Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda bose muri rusange ko tugomba kucicicicira kuko natwe igihugu cy'u Rwanda tugihugu kigendera ku mategeko tuyemeje ariko hari igihe usanga inzego zacu zivanga zikivanga mu kazi zidashinzwe ukajya kumva ati presidency ya telefone ahantu runaka ukamva aba iby'abandi bafashe ibyemezo bitaya agaciro ukajya kumva rimwe na rimwe ngo umusirikare runaka ya telefone ahantu runaka ukumva ibyemezo byafashwe iby'umusirikare bihawe agaciro ukasanga ako kantu karacyahari mu Rwanda aho kantu kagoma guhagarara kugira ngo natwe tujye demokarasi niba ari inteko ishinga amategeko ikora akazi kayo itavangiwe cyangwa se itavangiwe n'ubucyamanza cyangwa itavangiwe na presidence cyangwa se inzego runaka zitandukanye
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushatse kutwandikira adresse ni radio yacu@gmail.com. Facebook ni radio yacu VOA. Tujye noneho muri Liberia. Ibitaro bya mbere byihariye bya Ebola byaraye bifunguwe ku mugaragaro. Byubatswe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye gutanga inkunga mu rugamba rwo kurwanya icyo cyorezo. Edi Rwema yaduteguriye inkuru.
Nyuma y'ibyumweru bitanu bamaze muri Liberia, abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamuritse ibitaro bya mbere bamaze kuzuza bizavurirwamo abarwayi ba Ebola. Ibyo bitaro byubatswe hakurikijwe amabwiriza n'ibisabwa n'umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières na OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Ibyo bitaro bifite ibitanda 25 bizavurirwamo by'umwihariko abakora akazi k'ubuvuzi banduye Ebola. Bizakoramo kandi abaganga n'abaforomo b'abasirikare ba Amerika 70. Scott Giberson wungirije umuyobozi ushinzwe kuvuganira no kurengera ubuzima bw'abaturage hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ibyo bitaro bifite ibikoresho bigezweho mu gutanga ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru.
This facility is a beacon. A beacon that signals to all healthcare workers and responders from Liberia and all other nations.
Ibitaro n'ibitaro by'akarorero bizotuma abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi n'abandi bafasha muri cyo gisata mu gihugu cya Liberia no mu bindi bihugu baza mu gihugu cya Liberia kwifatanya n'abandi mu gikorwa cyo gufasha. Turi ngaha kugira dufashe kubahiriza umutekano w'intwari z'abagabo n'abapfasoni bari ku rugamba.
Mbere yo gufungura ibyo bitaro ku mugaragaro, Perezida Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia yabanje kubisura muri iki cyumweru. Byaramushimishije, avuga ati, abakozi b'ubuvuzi babaye ibitambo bikomeye bakwiye koko kwitabwaho by'umwihariko ku buryo bushoboka bwose. Indwara ya Ebola imaze guhitana abakozi b'ubuvuzi barenga 300, hafi cya kabiri n'abanyaliberia. Benshi bapfuye ubwo icyo cyerezo cyari kigikwirakwira kubera kutagira ibikoresho n'imyenda yo kwirinda kwandura Ebola. Kuri uyu wa gatatu, OMS yasohoye imibare mishya y'abantu bamaze kwicwa na Ebola n'abayanduye. Hafi 13,000 bamaze kwandura, naho abagera ku 408,000 bamaze gupfa bazira Ebola. Inkuru nziza nk'uko tubikesha OMS nuko ngo iyo mibare igaragaza ukutiyongera kw'abandura indwara ya Ebola.
Inshuti zacu muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hagati y'itariki 20 n'itariki 21 z'ukwezi kw'icumi, icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vya politike n'ubutunzi Wendy Sherman yaragiye ku mugwa mukuru w'igihugu ca Chili Santiago gutanguza ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru vyerekeye politike n'ubutunzi hagati y'igihugu ca Chili na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wendy Sherman avuga ko ivyo bihugu bibiri bisanga ibintu byinshi harimo kwiyemeza gukomeye ku vyerekeye demokarasi, inyungu rusangi mu bijanye n'ubutunzi no kuba ivyo bihugu bibiri biri mu rwego rw'ishyira hamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi no kuba kandi ivyo bihugu bibiri bimenyereye gukorana n'ibindi bihugu mu karere ka Amerika no mu karere ka Pacific. Icyegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vya politike n'ubutunzi Wendy Sherman yarashimikiye ku vyuko igihugu ca Chili na Amerika vyifuza isirangwa n'uburinganire. Yaravuze ku twigoro two gukorana ku vyerekeye kuzana iterambere mu karere ka Amerika harimo amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu vyerekeye ubudandaje hagati ya Chili na Amerika amaze imyaka 10, umugambi wa president wa Amerika Barack Obama ugufasha abikorera ku giti cyabo bato bato mu karere ka Amerika, umugambi uzofasha kwagura abantu bishoboye mu vy'ubutunzi muri Chili no mu karere. Mu kubonana n'abafasoni bafise ivyimviro vyo kwiteza imbere bo mwishyira hamwe We America's Network, icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vyerekeye politike n'ubutunzi Wendy Sherman yatangaje ko igihugu ca Chili cagiye mu vy'ukuri imbere y'ibindi bihugu mu kwagura uburyo bwo kwiteza imbere ku bafasoni. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu ca Chili biri hamwe kandi mu twigoro two gukomeza igurishwa n'ikoreshwa ry'amasoko ntanga nguvu arama no gukingira ibidukikije. Igihugu ca Chili cyarashigikiye umugambi wo kuronsa amasoko ntanga nguvu abantu bose baba mu karere ka Amerika mu mwaka wa 2022, umugambi watangujwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu ca Colombia mu mugambi wo gukwiragiza umuyaga nkuba mu karere ka Amerika y'Epfo. Igihugu ca Chili kizokwakira inama izoba mu mwaka uza yiswe Our Ocean Conference. Igihugu ca Chili carashigikiye bikomeye umugambi wa President wa Amerika Barack Obama ugenewe kongereza gufashanya mu vyerekeye indero hagati ya Amerika na karere. Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vya politike n'ubutunzi Wendy Sherman yarerekanye ko ashima ubuyobozi bw'igihugu ca Chili ku bibazo bikomeye biraje ishinga makungu. Akarorero igihugu ca Chili kiratanga inteko mu bikorwa bijejwe kubahiriza umutekano vyishyira hamwe mpuzamakungu ONU, ico gihugu kikaba kiri mu rwego rw'ishyira hamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi. Kubaka inzego za demokarasi vyatumye ico gihugu kiba kimwe mu bihugu vyizigiwe cyane kandi bifise ijwi rikomeye mu vyerekeye gushigikira agateka ka muntu, amashyirahamwe avugira abanyagihugu n'amategeko. Avuga ko abantu bo mu bice bitandukanye byo ku isi bazokura inyungu ku byo igihugu ca Chili gishobora kuvuga ku vyerekeye agahotoro, igikorwa nkenegwa cyo kwisigura ku byo umuntu akora n'akamaro ko kubahiriza agateka k'ikiremwa muntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirishimiye kuba zikorana n'igihugu ca Chili cizigiwe.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Make me go to place for real, oh sweetie. To party, everybody diggy dogo. To call it all, girl, you a wogo. All the water bottles on my way. Oh, baby, we can do it your way. Anything you want, it's okay. All the water bottles on my way for you. Tanzania to Lagos, I go make you famous. Even if they make us, oh, you bogo. Sweetie, number one, where you feel true, number one. Oh, 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 oh
kwangu simanzi ai tatu kidonda chako kwangu maradi oh yani usinone kampo kwangu simanzi kwa mahaba ulonipa nimenogewa vurugu patashika ai punguza kidogo na mengine kadhalika toto suna nilewa apo apo liposhika ukiongeza kidogo uweza kutonjua sweetie sweetie
turi kumwe muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero ndabona tugenda dutera tugana ku musozo w'ibiganiro byacu none mureke Oriane itangishaka abanza twibutse muri make amakuru y'iki gitondo
urakoze cyane Thomas Kamirindi twabwiye uko igisirika cya Burkina Faso cyaragitangaje ko kitazokubahiriza ibyasabwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika nyuma yaho basabwe gusubiza ubutegetsi abasivile mu kirongo cy'indwi zibiri canke bahabwa ibihano Lieutenant Colonel Isaac Zida yavuze ko akanama k'abashingantahe ariko kazotora umuntu babona yuko ari umusivile yubashwe cyane azoyobora leta mfata kibanza mbere yuko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 mu mwaka uza yamara yarongeye avuga ko iyo ngingo itazokwihutishwa n'amakungu canke uruhagarara ruri mu gihugu kuvuga isirikare gifasha ubutegetsi mu majambo yiwe yavuze ati ntidutinye ibihano ikituraje ishinga na mahoro n'umutekano w'abanyagihugu ba Burkina Faso ati rero ibihano sivyo bituraje ishinga Pentagon ibiro vya leta zunze ubumwe za America bijejwe iperereza bitangaza ko vyagize ibitero vyo mu kirere kumugwi wa Islamic State yari yiteguriye kugira ibitero kuri leta zunze ubumwe za America canke Buraya ibiro bijejwe gutegura ibikorwa byo byagisirikare byo kugwanya Islamic State bivuga ko mu ijoro ry'umunsi wa gatatu bagize ibitero mu turere dutanu dutandukanye twarimwe abagwanyi baba Khorasan hafi y'intara ya Sarmarda muri Syria hafi y'umupaka wa Turkiya indege zabo zateye iyo migwi y'iterabwoba bongera basambura imiduga inyubako zitandukanye kumwe n'amazu akoregwamo amabombe abagwanyi b'abakararsan bagizwe n'abagwanyi bo mu mugwa Nusra Front hamwe n'intagondwa za Al-Qaeda Pentagon ivuga ko basigaye bikika mu kiza cy'uruhagarara ruri muri Syria kugira bategure ibitero ku gihugu cya leta zunze ubumwe za America n'ibindi bihugu byo mu burengero bw'isi
Ijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda igice cya mbere cy'ibiganiro byacu kirahumuje igice cya kabiri ni mu kanya gato cyane saa 12 mwakoze kudutega amatwi mugira ibihe byiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.